Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Sangu ikaze mwese nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe n'umwaka mwiza dutanguye 2022 muri aya makuru twabateguriye kuri igenekezo rya mbere nzero aya nayo tuyahera ku nkuru nkuru zikurikira. Muri mwaka twaraye dusozerewe 2021 waranzwe n'amahoro mu Burundi nk'uko byaraye bishikirijwe mu ijambo rya Barikito Ndayishimiye ariko murunani Senarede rw'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'igitega bati ico ni kinyoma cyambaye ubusa amahoro aracari kure nk'ukwezi mu gihugu. Inkwaza nkabona yo byatenga hungu yaraye agenywe na Barikito Ndayishimiye kuja gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York yaranzwe n'amabi menshi abatari bake babona ko ahawe agashimwe ku mabi yose y'ubwicanyi yamuranze muri aya makuru turaza kubabwira uwari we. Mu gisata cy'imbero naho ibitigiri by'abana batishure mu ntara y'Ubanza byabaye umurengera mu mashure y'intango imbo nyamukuru no byinshi bw'abana mu mashure babandanya gukurikirana ibyigwa bicaye hasi leta nayo yirabira hirya kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutarongera kubaha ikaze muri aya makuru. Gufatana mu nda no gusenyera ku mugozi umwe nivyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba Abarundi kugira ngo babungabunga amahoro n'umutekano biri mu gihugu cyose amenyesha ko bitagenze uko abansi bashobora kubaca mu ryahumye hari mu ijambo risozera umwaka yashikirije Abarundi kuri uno wa gatanu kurikira.
Umutekano amahoro ni kamwe gahara mu ruganda ntibacure. Ni byiza cyane ko mu gihugu cyose hari impore hatekanye ariko kubera abagwanka biyago bama barota ikibi nuko amaturikanuye umwe wese ahari ahamagarirwa kuguma ari inderetsi yabajejwe umutekano. Kubitwerekeye tuzobandanya duhimiriza bene gihugu kubandanya bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe umutekano, abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane n'abene gihugu. Muri gisata kandi turabona ko bikenewe ko Abarundi baguma bakangurirwa umuzirikanyi wo kuroswa za nyigisho zo gukunda igihugu no guhindura ingendo kugira ngo bagire umuzirikanyi ubona bamenye icyo bafitiye uburenganzira n'icyo bategerezwa.
Amahoro ngo aracari kure nk'ukwezi mu gihugu ivyo navyo nibishikirizwa na Yohani Minana rongoye urunani Senarede rurimo imigambo itavuga rumwe na leta asigura ko mu gihe ubutungane buzoguma bugoyagoya hakaguma havugwa abantu bicwa banyuruzwa bagatotezwa abandi bakangazwa nta uzovuga ko hari amahoro adashaka kubesha makungu asaba leta y'u Burundi kwikubita gashi igakora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahoro n'umutekano bisasagare mu Burundi. Ni mu gihe kuri uwa mbere nzero amakungu ya mahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe amahoro kurikira Yohani Minani.
Kubwanje mu gihe umukuru w'igihugu wenyine avuga ko hakiri abantu bakinyuruzwa avuga ko ubutungane bukijogajoga avuga ko n'abajejwe umutekano bagikora mabi mu gihe hakiri Abarundi benshi ibihumbi amajana bakiri impunzi bahunze igihugu hakaba hakiri abantu bagitotezwa hakaba hari abantu bacicwa bazimira ntitwovuga ko amahoro ahari mu Burundi bwacu. Haracari agahaze cyane, haracari intambwe nini ikwiye gukogwa. Ngo data ko hejuru umukuru w'igihugu nyene kuva ku mukuru w'igihugu babyemera, reka tuzorindire umwaka uza ntuzoshobora uko itakini iyi nyene ko twovuga ko amahoro kumbe yaje. Ariko aho tushyize ubu mu Burundi ntitwovuga ko hari amahoro n'umutekano ku Barundi bose bari mu gihugu n'abari hanze n'abanyamahanga ba mu gihugu.
Mu gisata cy'ubutungane naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko gisigari gisata chifashe neza kuko leta yagiye ihindura byinshi ama dosiye menshi ajanye na matati ya matongo amatati y'imiryango navyo ngo bigiye gutorerwa umuti kurikira Varisito Ndayishimiye
mu gisata cy'ubutungane turitwararitse cyane gutora umuti kubituma abene gihugu bidodombera ubucamanza twarabonye amahinya tari make amwe ahagaze kuri kahise kabi uburundi bwaciyemo ayanda ahagaze ku mategeko atakijanye nibihe ndetse n'iyindi myidogo iva ku bube gito bw'abacamanza bamwe bamwe icibonekeza no kugwego rw'ubutungane rwamaze gushinga imizi utunenge twibonekeza tukaba twaraduhagurukiye ikindi cibonekeje nuko imanza nyinshi zo mu kibano twasanze ari imanza z'amatati y'amatongo ingo n'imiryango ni ngombwa ko dukomeza intayo yo kumugina kuko ku mutumba ariho bazi ukuri kuri mwe nayo matati kandi n'ivyabona bakaba arababanye nyene ubu rero aho bukera amatora bucatunganywa dusaba abenegihugu ko botora koko intungane zizobatunganira
urunani RCP ruhamagarira abarundi kuba intungane ruratangazwa n'ingene mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashira imbere imanza zifatiye ku matati y'amatongo kandi mu byo yashize imbere harimo n'imanza zijanye n'ubwicanyi n'ayandi mabi imanza zijanye n'ibya politike cyane cyane kuva mu mwaka w'2015 Gervais Nibigira n'icyegera cy'urongoye runani RCP
ona yuko ubutungane abufata minenegwe uravye havuga yuko uyu munsi ikazanya mukuru ari ya matati ajanye n'amatongo ajanywe n'imibano yerekana yuko hariyo bibazo ashaka gukwepa adashaka ko bija habona cyane uravye kimanze uyu munsi kijanye n'ibya politike imanza zijanye n'abantu usanga bariko barenganywa kubera ico bari kubera batari mu mugambo se ndevyeze bito ko batabwamo n'ubutegetsi uyu munsi ariko usanga uyu munsi ariko avuga yuko inguvu nyinshi zoja muri za sentare zo kumugina navuga yuko uyu munsi rero hariho ibibazo byinshi adashaka yuko umunsi ibyofatwa nk'uko ubutungane bwo kuba ari ntambamye ariko kitanje nuko mu majambo muho tumwane shikirije yerekanye ko umunsi ntambamye y'umutekano ntambamye iterambere ari ubutungane
muri uyu mwaka rero umusasa w'2022 abarundi baba mu buhungiro inyuma y'igihugu bose bahuriza kukwifuriza Burundi kuronka amahoro kugira ngo bushike kuri ayo mahoro abarundi nyene bifuza ko hoba iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu no kurandurana n'imizi abakorera amabi abarundi kurikira abavuganye na radio Inzamba
cyane ipfurije Burundi n'abarundi muri umwaka nuko umwaka w'amahoro umwaka w'urukundo imitima myinshi irarushe kubera akarenganyo kubera ubwicanyi kubera ububwe gitobo na buriya bukogwa n'abafise ubutegetsi twipfuza rero ko buri muntu wese yokubahirizwa mu gateka kiwa kaba mu gihugu afite umwidegenzo uwanashaka abahunze bose bagahunguka bakaba mu gihugu cyabo
uyu mwaka mushasha twari twinjiyemo nk'impunzi twifuza ko Uburundi bwoba igihugu cy'umutano w'ubuki igihugu kigendwa kitavugwamo iby'ubwicanyi kunyuruza abantu gufungira abantu ubusa kitaba igihugu dushobora kwisanzuramo twese mu butandukane bwacu
Umurundi w'impunzi nifuje kwifuriza umwaka mushasha Uburundi n'abarundi bose umwaka utubere umwaka wo gukira intwaro mbi ya CNDD-FDD tusubirane Burundi butemba amata n'ubuki Imana ifashe Burundi
uyu mwaka utanguye uyu munsi twifuza ko mu Burundi haboneka amahoro ku Burundi bose ubutungane buratunganiriza bose ibibazo by'impunzi bikikwa maze bahunze bose tutuma abanyapolitiki bagahuka kubaka igihugu twifuza kandi ubutegetsi Burundi ko bwokubahiriza agateka kazi na muntu maze ibihano igihugu cyafatiwe biveho banyamitahe baze gukorera mu Burundi abarundi bahungukire
Inzamba
Turondanye nano makuru twabateguriye nkuko nene babwiye intwaza ngabo munyamiramabi Gatenga Hungu yaragenywe kuja gukorera mu buserukizi bwo Burundi i New York muri Leta Zumwe za Amerika mu gisata cy'umutekano. Gatenga Hungu avugwa mabi yugotera kiremwa muntu na cyane cyane mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya muhisi Petero Nkurunziza. Icyo gihe akaba yararongoye igisata cy'iperereza mu gihugu hagati. Ni inkuru twateguriwe na Frank Kazi.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana akarongo amajana 284 ryo kuwa 28 Kigarama umwaka uheze w'2021 niryo rimugena muri ayo mabanga. Inyamiramabi Bertrand Gahungu azoja gukorera mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'umutekano, ibyo biyita mu Gifaransa attaché de sécurité. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko Bertrand Gahungu avugwa mu mabi yo gusinzikaza agateka kazi na muntu na cyane cyane mu gihe yararongoye igisata cy'iperereza mu gihugu hagati mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Komiseri Bertrand Gahungu ari mu bagiye kugara ibiganiro vya Radio RPA kuwa 27 na bukiza umwaka w'2015 mu ntango y'imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza yari yihagiye ku nguvu. Icyo gihe yari kumwe n'abashikiranganji batatu ba Leta. Edouard Nduwimana yararongoye ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu, Gabriel Nizigama yararongoye ubushikiranganji bw'umutekano, hamwe na Tarcisse Nkezabahizi yararongoye ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Inyuma yaho bamwe mu basirikare n'abapolisi bashakiye guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ibinyamakuru vyigenga bigasambugwa kuwa 13 Rusama mu mwaka w'2015, Komiseri Bertrand Gahungu avugwa mu bagize uruhara rudasanzwe muri ubwo bubisha. Uwo mukomiseri avugwa kandi mu bagize uruhara runini mu ikubagugwa ry'umumenyesha makuru wa radio y'Abafaransa RFI Esdras Ndikumana kugeza haja mu bitaro hari ku wa kabiri Nyandagaro umwaka w'2015 igihe General Adolphe Nshimirimana yarahejeje kwicirwa muri zone ya Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makuru avuga kandi ko Bertrand Gahungu n'igihe cy'inyuma y'ibitero vyakozwe mu makambi ya gisirikare yagize uruhara mu bwicanyi bwakurikiye icyo gihe hari ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka w'2015. Igenwa ryiwe mu buserukizi bw'u Burundi i New York bamwe bakavuga ko yoba ari karashimirwa ku byo yakoze birangwa nayo mabi, abandi nabo bakavuga ko yoba ahubwo ariko arigizwayo n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kuko yari muri basomandike ba Petero Nkurunziza basanzwe bava no mu ntara imwe ya Ngozi.
Arakoze Frank Kaze. Tukiri mu gisata cy'agateka kazi na muntu kuri inkuru iciye ku masonga, abakenyezi babatwa 9 nibo bafungiye mu ibohero ry'intara ya Bururi mu gihe sentare nkuru y'iyo ntara yamaze kubacira urubanza rwo kubarekura by'imfata kibanza. Amakuru dukura aho i Bururi avuga ko ingingo yo kubagumiza mu munyororo yazananye kumushikiriza manza muri iyo ntara Agricole Ndayitwaye ko niwe yatanze itegeko ryoko abakenyezi batorikugwa atahishikiye, nawe akaba yaramaze indwi atabarizwa muri iyo ntara. Nkuko aya makuru abandanya bivuga, abakenyezi babatwa bakaba bagirizwa ubuhumbu prostitution mu rurimi rw'Igifaransa, abaharanira agateka zina muntu bakabona ko uyu mushikiriza manza mu ntara ya Bururi ashira imbere uguhotera abakenyezi, akaba aheruka gucibwa urubanza na sentare ishyura mu imanza ya Makamba kubera guhotera umwana w'umukobwa w'umunyeshuri afite imyaka 17. Mu gisata cy'indero abana batishure batera bagwira mu mashure y'intango atandukanye mu ntara y'Ubanza, abana ababyeyi be n'abigisha baremeza ko habaye guheba amashure muri kino gice cya mbere ku rugero utari rumenyerewe. Imbo nyamukuru ni ubwinshi bw'abana mu mashure babandanya gukurikirana ibyigwa bicaye hasi, Leta nayo ntiyeze ngo iborohereze kwiga mu gateka kabo. Ni nkuru tubaza Josine Kazi.
Akarere k'uburezi k'intara ya Bubanza ni kamwe mu gahanzwe no guta amashure ku banyeshure bo mu mashure y'intango. Kuva umwaka w'ishure utanguye mu kwezi kw'icenda, abarimu, abavyeyi be n'abanyeshure twavuganye baremeza ko abana bafite ishure ku bwinshi kumvo zitandukanye. Uburyo bigamwo harimwo ukubura aho bicara be n'ubwinshi bw'abanyeshure nivyo hanini vyatumye batarindira nuko igice ca mbere c'umwaka kirangira nkuko bisigurwa n'uno munyeshure yarageze mwaka wa gatandatu.
Yewe narabuye mu ishuri bivanye nuko uravye iri shuri twiga ko nkatwuramana twiga mu mwaka wa gatandatu ngaha twicara hasi ugaca usanga umuntu atashe yavundagaye. Bivanye rero n'ibyo biharuro byo kuba umuntu yavundagaye, nawe urabona ko ahantu sahantu ho kwicara bisaba baturoshe intebe. Ariko nka jewe mbona ku ishuri kuhagaruka abana bangana nkuko, na cyane cyane ko bavuga ngo niho korona, urabona twicara nako jewe mbona ntazogaruka kweri.
Uwo munyeshure ari mu bandi bataye ishure aho kuri iryo shure tutashimye kuvuga izina aho mu ntara ya Bubanza, twabajije umwe mu bavyeyi baharereye nawe nyene yahavuye akura abana mu ishure muri kino gice ca mbere, avuga ko yashize aho abana bashize.
Yego, jewe abana batatu bakwiye mu ishuri kabisa kabisa, nibakwiye kugushaka bavuye kubera bababara mu mavi, umwana yicaye cyane yitunye arababara, ukaba yugwana batizime bonyine barambiwe, bamwe bakagenda mbere bakaza bagahera mu nzira ntibashikeyo. Umwarimu ndamubajije ambwira ko abana mbere batagishika ku ishuri aca bafata umwanya uko ndabareka bakumva amahoro n'akamara maza. Sinzi inzego z'igihugu icyo ziriko zirakora ko ibi bintu zibibona. Ni ukuri kwa Mungu uravya ukuntu abana bataha, urumva agiye uno munsi ejo agagenda impuzu za Rugondo. Impuzu rero ari imwe n'ubukeye dufise, nta mpuzu zibiri woronka ku munyeshuri umwe umwe azodaguza. Twosaba rero n'ukuri ko abana batashaka kuvundagara kubicara hasi n'akamara amazi.
Uguta ishure ku bana bo mu mashure y'intango haba abavyeyi canke abarimu ntawe bikibabaza nk'uko twabisanze mu banyagihugu bahuye Bubanza. Uno mwigisha twamusanze mu ishure avuga ko mu bana 180 yigisha abashika 70 bahera ishure, kubwiwe ngo nagahengwe.
Ubujewe nk'umwigisha ndatanga kugira agahengwe bivanye n'uko nahora afise abana 180 mu ishuri rimwe. Ubu rero namaze kuba umunyeshuri washika 70, bamwe ntigenda umenya ibyabakuyemo, igituma batari kubariga. Bamwe bamwe n'ababajije bashobora kugira ngo ni kubera biga ari benshi ngo ibintu kuta ibiki bicara hasi ibintu nk'ibyo. Ubu rero nk'ubujewe ariko ari uruhu cyane cyane nk'umurezi w'abana.
Ikibazo cyo kwigisha abana mu mashuri y'intango cabuze inyishu haba aho mu ntara ya Bubanza eka n'ahandi mu gihugu. Abavyeyi be n'abigisha basaba leta gukora uko ishoboye kugira yorohereze abana kwiga, maze ibitigiri vy'abatishure ntibibandanya kugwira.
Mu kiganiro naco kwisoko cuno munsi wa gatandatu wa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 tugaruka ku bukene bwugarije hafi ica kabiri c'abarundi nk'uko biri mu vyigwa vy'ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu ISTEBU kwisoko mu gishikirizwa na Josine Kazi.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro z'ubuzima bw'igihugu ISTEBU kimenyesha ko mu Burundi hafi igice c'abarundi baba mu bukene. Ibitigiri bitangwa n'ico kigo vyerekana ko 43 n'ibice 7% y'ingo mu gihugu zikenye nk'uko biri mu cigwa cakozwe ku buzima bw'ingo mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'uw'ibihumbi 2020. None ubwo bukene bwoba buterwa n'iki? N'izihe nzira zishobora gutuma Burundi buva muri ubwo bukene? Inyishu kuri ivyo bibazo vyose ni muri kino kigabane ku isoko co kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya mbere Nzero mwaka w'ibihumbi 2022, mukaba mugira mu gishikirizwe na Josine Kaze, nongeye kubaha ikaze. Ingo zo mu gihugu zitunzwe n'isuka ngo nizo zibangamiwe cyane n'ubukene gusunza ingozo mu bisagara ku gico cigwa cha itebu kutiga gusoma no kwandika hamwe no kutagira akazi biri mu bitera ubwo bukene nkuko tubibwirwa na Emile Nibasumba.
Ingo zitari mu bisagara nizo zibangamiwe cyane n'ubukene kurusha iziri mu bisagara kubwo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutanga ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu Istebu. Nicolas Ndayishimiye aheruka kubivugira mu kinyamakuru Iwacu ahasigura kandi ko imiryango irimo abantu batize amashure ari usanga ibangamiwe n'ubukene kurusha imiryango irimo abize. Ingo zirenga 43 kwijana zirakenya mu Burundi, uharuye umuntu wese kugatwe kiwe usanga barenga 51 kwijana bugarijwe n'ubukene mu Burundi kubw'icegeranyo cha Istebu cyo mu 2019 n'ibihumbi 2020 nk'uko ikinyamakuru Iwacu kibandanya kivyandika. Ikigo Istebu kigafatira ku biharuro bivuga ko umuntu akuze abeshwaho n'amahera ari munsi y'igihumbi n'amajyanatanu na 580 ku munsi ashigwa muri uwo mugwi w'abantu bakenye. Ibyo biharuro ariko bikaba ari bito cyane ugereranije n'ibitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe ryo rifata ko umuntu abeshwaho n'amahera ari munsi y'ibihumbi 308 y'amarundi ku munsi ari mu mugwi w'abakene. Ibanki y'isi kimwe mu bisata by'ishyirahamwe ONU ikerekana ko mu 2021 uravye ingene abantu bagwirirana hanyuma iterambere mu by'ubutunzi ntirikurikire abarundi barenga 87% bari mu mugwi w'abakene.
Kubwo umukuru w'ishyirahamwe Parsem kuvuga ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye, ivyo ntibikiri ibanga. Uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko nyabuna ko Abarundi bagera ku bice 70% bari mu bukene. Kubwa Faustin Ndikumana hari inkingi zine Uburundi busabwa kwisunga kugira buve mu bukene.
Abarundi 10% baba bari mu bukene budasanzwe n'ibaro vya barabivyerekana twari tubizi. Ubwo bukene bwohera gute? Ni inkingi zine n'ubutsimba taza kohezion nasional mwumvikana mu bantu bw'injyane za politike zihagarara. Twarerekanye injyane za politike zateye ubukene mu gihugu. Ni ukumenya ubutunzi kamara igihugu nacu Burundi gifise ubwira kabiri, tukamenya kubukoresha ubutunzi kama dufise n'ingene tubuvyaza iryo terambere turaje zo kutavije twokwiha n'ibindi bihugu bibigenza. Ubwira gatatu harondegwa uburyo n'abahinga, abahinga bakora ibintu n'ubu babishoboye n'uburyo bwo kurondera uburyo mu gihugu hagati no hanze kuza gusahiriza. Ugatusimba taze intwari rero n'ubutungane byikira abikorera utwabo igihugu kigasasakara. N'ivyo izo nkingi zine nizo zifatigwa ko mbwagushe ku bunyi zacajo gacuka
hayu mukuru kizira kumutuka ikizira kumubiruku.
Ubwo bukene buvugwa mu gihugu bwatumye hatunganywa ikoraniro rukokoma ryijya ku iterambere ry'u Burundi mu kwezi kwa munyonyo guheze. Abahinga mu bisata bitandukanye, abigisha muri kaminuza n'abategetsi b'igihugu barahanahanye ivyiyumviro ku bisata biterera mu butunzi bw'igihugu mu ntumbero y'uko u Burundi bwoja mu bihugu biriko biratera imbere gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040. Ni hano duce dusozerera kino kigabane ku isoko, tubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022. Tubaha isango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Arakoze Josine Ekaze mu gusozera ano makuru twabateguriye yo kuri no wa mbere nzero. Tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku gihugu cy'u Burundi, ayo no munsi nayo tuyasomegwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri ino ndwi. Tuyatangurire mu by'imigenderanire, aho ikimenyesha makuru SS Media Burundi cyandika ku banyarwanda basubijwe iwabo mu gihe bari bahunze urucanco wa COVID-19. Kuri uyu wa kane itariki 30 z'ukwezi guheze mu mwaka warayo urangiye, abanyarwanda 9 barasubijwe iwabo batabishaka mu gihe bari bahunze banka gukingirwa ikiza COVID-19. Baherekejwe n'ujejwe ibiro bya buramatari w'intara ya Kirundo abashikana ku mupaka wa Kanyaru yepfo uri muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. bashaka kwigumira mu Burundi aho abanyagihugu bikingiza kugushaka kwabo. Nayo mu bijanye n'umutekano ikimenyesha makuru Net Press cyanditse ku bantu bane bakomeretse batewe amabuye muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega. Hari mu ijoro ryo kuwa 29 bucari 30 z'ukwezi guheze mu mwaka waraye urangiye ku musozi Girangabo muri zone Gwisabi, aho hadutse ukutumvikana hagati y'abavuga ko bari mu muryango umwe mu gihe bariko baragabura amahera bagurishije itongo. Bamaze kumvikana ingene bayagabura bariko barasangira agakanywa, haciye haduka akagwi k'abantu 10 bitwaje amabuyi bavuga ko nabo nyene bategerezwa kuronka kuko ngo bakomoka muri uwo muryango. Bamaze kubona ko abo bantu bo barabambuzi, abo bariko baragabura baciye bimuka, abandi nabo babaduka n'amabuye. Ico gihe abantu bane barakomeretse, ariko komite ijeje umutekano ku musozi Girangabo yarafashe abo bagizi ba nabe baja kubafungira mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine Mutaho. Mu byerekeye iterambere naho ikimenyesha makuru Burundi Eko cyanditse ku ibarabara ry'igihugu nimero 16 rihuza intara za Gitega, Bururi na Rumonge. Ryarabonekaye cyane biturutse ku mazi y'imvura kandi ngo ntirisanugwa. Nta mirongo tirigira kandi ryuzuye ibinogo. Abarikoresha bakavuga ko bama biteze amasanganya. Kubw'icyo kimenyesha makuru nta minota 5 ihera imodoka itanyereye cyane ngo habe isanganya. Ibyo bigatera ubwoba abiyunguruza. Abagendesha amapikipiki bobo ngo ntawuriturikira mu gihe cy'imvura. Iyo hagize uwiheba arihisha amahera menshi. Kuva mu gisigara cya Gitega gushika ku mugwa mukuru wa komine Gishubi ni kilometero 36. Ufashe ipikipiki ariha 200 by'amarundi, mu gihe mu bihe bisanzwe hariwa 800 byonyene. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyasozerere ku itorokanizo ry'amakuru ABPFO cyandika kubigisha batitabye ibikorwa nkarisha bwenge kubera bagwaye ikiza COVID-19 aho ni mu ntara ya Bujumbura batazira rirare. Bose hamwe abari batumiwe na 928 mu makomine yose 9 agize iyo ntara. Muri bo 690 baritabye, 238 nabo barasiba. Kimwe mu byatumye basiba ngo ni umugera wa COVID-19 wabaye ndanse muri iyo ntara, nk'uko bimenyeshwa na Ciza Rafael arongoye igisata c'indero mu ntara ya Bujumbura. Aho niho tugarukirije ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Joje Nimenya yabashikirije nkaba ndabipfurije umwaka mwiza w'2022. Tuzoba dusubira kwa gatandatu za
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Arakoze na Joje Nimenya ninonga ducere sozerano makuru twa bateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye. Nkengurukire n'abagenzaje bafashije kwiyegeranya. Mwakoze mwebwe mwese, mugira amahoro iwanyu no mu banyu atanwa n'ubuhoraho naho utaha.